Kuri uwa kabiri igenekezo ya 12 niho Amadou Garofar yandikira umugwa Dinamo kukuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa. Ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi ryari ryasabye Dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bafutse handitse Visit Rwanda nk'uko babigize mu rukino rwa mbere. Dinamo rero ntiyemere gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri uwa kabiri na Petro do Rwanda yo muri Angola kubera kuguca kubiri n'amategeko. Amategeko y'iryo higanwa nk'uko abarongoye bari bamenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu higanwa ari navyo vyashikiye Dinamo. Iyo ngingo y'abarongoye Basketball Africa League yakiriwe nabi cane n'abamwe bakunzi b'umukino w'intoke wa basketball mu Burundi bamenyesha ariko ko abakinyi bakoze ivyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa Dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushigikira.
N'umukunzi wa sport n'ibintu bibaje cane bibaye no kwakira bitagira isiguro bitagira uko umuntu yozita mu gihe uraze abakinyi ingufu baba barakoresheje kugira bashike kuri irya nivo kujya muri competition nk'iriya uravye ekipe uburyo iba yakoresheje ariko byose bikagwa mu mazi ku munota umwe bitavuye ku buyobozi bwa ekipe bitavuye ku bakinyi ahubwo bivuye ku buyobozi bubi bwa federation mbere n'igihugu.
Ni guki baretse ekipe bagiye ibyo kwitabira higanwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifite sponsor ya Visit Rwanda ifite sponsor ya Rwandair bayiretse gute ikajyayo. Amategeko arahari arazwi nta kintu na kimwe bayifashije yaragezeyo bitanze bene umugwi bakinnyi bakoze imyitozo baragirayo haza izindi decision mbi zivuye ku makofi y'ibihugu. Ibintu bibabaje cyane baba sportifs bose bavuga twababaye cyane.
Ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mu bamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri basketball y'u Burundi. Batabakinnyi tuzobakira nk'intwari kuko nta cyaha bakoze kandi ibyo berekanye byari byiza. Ku mbuga kandi hari abashyigikiye ibyo bihano n'abandi babitera ibyatsi. Bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha Barundi. Mu bakinyi hari agahinda ntangere. Ku rubuga rwa Instagram, Mukhtar Gueye umunya Senegal yari muri uwo mugwi wa Dinamo yamenyesheje ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza. Ati n'ubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe. Arven Nziza Kizineza wa Dinamo ati twakubiswe n'inkuba tumaze kumva ko bitagikunze ko tumandanya amahiganwa.
Si ikintu coroshe urumva inkuru nk'iyo waramaze iminsi witegura hageze aho ukora ikibazo ukaza ubona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufise birababaje cane. Ego turafashanya nyine kuvyakira mugabo ntivyoroshe ntivyoroshe cane.
Muri ivyo bihe bigoye abakinyi barimwo Olivier Ndayiraga igicegera cy'umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje ijwi rya Amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhuza abakinyi bababaye cyane.
Ubutumwa tuba hano ubwo kwihangana hama akizera kubera ibihano nk'uko twabivugaye nabo muri bare bagikubirana ko bazobatezurira ngo babone no kwihangana kuko twebwe nyine muri ivyo bihano turimwo kwihangana hama umuntu akazorabi izozi imbere. So ingingo yafashwe nta kundi kwihangana. Twiyumvira ko no mu perezida wacu ibintu ariko aragira ngira sinzi sinzi ko abyiyumvira ngira nawe nyine nimba ariko yiyumvira ko basketi yacu igiye guhagarara kubera we nta kundi.
Uwomenyereza amenyesha ko bazotahuka i Burundi ku munsi wa kane baje kurindirayo niba ibihano by'imyaka itanu ata gikorwa cya basketball kibaye mu Burundi nihadawe $500,000 by'amadolari ya Amerika bizokurikizwa cyanke bazoba barigwa. Ezira Tungimana, Kigali, ijwi rya Amerika.